intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze kuri rya sango y'ikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo ico kuri uyu kwa gatatu gishimikira ku ngingo ya leta y'u Burundi yo kutarungika ibibazo bya leta ku banyeshuri bari mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania. Muri ko mushikizwa na jewe Edi Claude nini nahazwe.
Ndafise ijambo.
Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji w'indero imenyesha icese ko atabibazo bya leta izosubira kurungika mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania. François Havyarimana yabivuze kuri uyu wa mbere igihe yariko arashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganji arongoye.
Abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha. Kugira ngo uje kubaza abana bize ku ishuri kanaka bisabwa yuko ubushikiranganji buba bwakurikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikurikije amategeko. Ubu rero ibyo byo gukurikirana iryo shure ntibikunda, muhava muvuga muti none kariko bahora bababaza. Burya ni ukubera nyine ari ntambara, burya iyo hari ntambara na mesure zifatwa ziba ari zijanye n'intambara, ni bimwe twita mu Gifaransa cadre force majeure. Ubu rero nta ngorane hari y'umutekano, ntawovuga ngo yanse gutahuka kubera mu Burundi hari ngorane, ahubwo duhamagarira abo bana basigaye kuko ni bake cyane. Abo basigayeyo ni bake cyane, ntawoguma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga Tanzania gutanga icyo kibazo, ariko ubwo bahamagarira ko ahubwo boza mu Burundi icyo kibazo bakagikorera mu Burundi. Mugabo wo kumva ko yokwigumira muri Tanzania twebwe nta ngorane, aca yiga program do formatio yo muri Tanzania kandi azanye diplome yo muri Tanzania ashitega yo diplome twebwe turayemera tugaca tumuhereza urupapuro bita ekibaraza. Murumva yuko nta muti wishibere.
Naho ivyo vyashikirijwe kuva mu 2015 leta y'u Burundi nta kibazo ca leta yari bwarungike muri ayo makambi y'impunzi. Ugwaruka ivyo vyashikirijwe mu kiranganje w'indero mwavyakiriye gute? Mukanya ikiganiro gica kibandanya.
Atagira urukuru nyabwo atagira iteka yaje nitekane.
Nimba wizera wigere imana ntuyikinishe n'amasengesho feki nk'umushati w'amamenshi nuzo dufuka maso n'ukwirirwa amasengero kuko imvanye y'urwango niyo byara amahoro ufumfana ibyiyumviro byiza bibaho ko kubaha ibyiyumviro byapfuye bitabaho nuzobe nk'abavandi baduhendesha imfashanyo baduhe imiji giti buke.
Dutangure kuri Didas ari muri Mayotte avuga ko abo bana bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bari kubahogwa ko ababyeyi babo bahunze.
Birababaje, birababaje, birateye agahinda kubona abana bari mu makambi y'impunzi. Leta iguma ivuga yita ngo ni leta mvyeyi, igace yitwara nk'umubyeyi atagira impuhwe. Hamwe usanga umwana akubiswe n'uwundi runaka cyangwa bamugiriye nabi agacanga ngo yabacica. None abagiye banakora b'igihugu hanyuma bisanzwe bari muri ayo makambi bahunganye n'ababyeyi babo, wowe bazutimwe mwahunze iki bihe ntabyo bazi, n'abana bisanga bari hivyo ntabyo bazi. Ntibagomba kuzira rero kumbure ugwanko leta ifise ku babyeyi babo bahunze ngo leta icifate ingingo nk'izo iciho nyanga amategeko iho nyange agateka kabo ibazibire muri kazoza kuronka kazoza keza nk'abandi bana. Ikindi naco hari amaleta usanga abantu bahungiyemo abana baheze bagafata programu z'ibyo bihugu bakiga bakigishwa n'abandi atazi mu byivangura bibayemo. Rero ibihugu bigikora bene uko ngo turarindira ibibazo bizova mu Burundi byarabakiriye byari bikwiye gufatira karorero ku bindi bihugu bibanyi. Ntanze nk'urugero muri Uganda usanga abana bahungiyeyo biga ku maprogramu y'abataka bigana n'abandi bana baje bihugu nyene bakaronka amadiplome cyo kimwe n'abandi bana. Ikindi naco leta y'u Burundi hashobora kuba hari ikintu kibi, hari ugwanko runini rurikorora kura rwo kwanka abantu bahunze. Kimisi Mikeyi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano avuze ko abantu bahungira i Burayi ko nibagaruka bazovyishura kubera ko ngo bacyoze igihugu yabivuze avuga ngo bahungira burayi mugabo hagiye yabwiye impunzi zose kuko uhungiye burayi uhungiye muri Uganda uhungiye muri Tanzania uhungiye mu Rwanda uhungiye muri Congo cyangwa mu bindi bihugu byegereye n'u Burundi wanashaka impunzi zose ni zimwe iyo bashitse mu gusaba ubuhungiro bavuga ibyatumye bahunga kandi benshi bahunga umutekano muke rero kuvuga ngo umuntu yahunze ngo yacyogeje igihugu kubera ko yavuze ngo yahunze umutekano muke ngo azovishura agapfa kaburiwe n'impongo ibyo bashobora kuba bariko barafuruguta kuri no rwanko tubona bikorora kura ku bantu bahunze no kuri abantu bari bafite bararaba neza.
Emerson nari mu Burundi ati biratangaje kubona abari muri leta bibagira ivyo nabo baciyemwo
duko mwe nizo mushanzwe tubona ko ivyo avuga byose ni nk'ubusa koko no kwihinyiza we nyine ubwiye kuko ubu ni bwobwo nta bibazo bagasanzwe batangayo kuko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi bahungira mu gihugu ca Tanzania n'ubundi burere nta kibazo na kimwe kigeze gitangwa na leta y'Uburundi ngo abana b'impunzi bakore kimwe rero rimwe na rimwe canatangazwa n'iyi leta kuko iribagira aho yaciye iyi leta igizwe na bamwe babaye mu buhungiro baje ibibazo abana babo baguma bahabwa ibibazo kandi babihabwa n'ubutegetsi bariko baragwanya mugabo uno munsi kuba ariko atanga inyishu umwe n'izo ni kigaragazo kigaragaza neza ko ubutegetsi dufite uno munsi atabarundi bukunda kuko ukunda abantu bawe abantu b'igihugu cyawe ntako wovangura ngo aba anti bazongiriwe ni nabyo byigaragaza n'ubu n'ibiba mu gihugu cy'u Burundi iriko bira mu gihugu sitere tubiraba tubibona bigaragaza nyine ko ariko akone nyine ko kampinga yanjye kama kahari ehe mama ubuzi butangwa mu gihugu cy'u Burundi utari mbonerakure no gutoza amakori umutoza amakori ateza kuba ari mbonerakure ni ukuvuga ari nacyo gituma bamwe basehura bashyirira mu mifuko yabo mu nda zabo igihugu rero cyaratabaguritse icyo gituma abanyagihugu bari mu bukene butagira izina nubwo ako kagesto rero kaguma karanga icintwariri ubyingingo bafatashe tubona uko bari yira ukuntu abana bari mu makambi y'impunzi n'abana b'igihugu n'abarundi naho bari bidondora hari kuko ari abarundi none bazo bashyira hehe abana twamaze gutaha abana bacu baratashe bari mu gihugu none ubu mbona banihenda mbona abana bacu naho bari bize hariya mu bugoye babimye n'ibikoresho mbona aribo mbona bari ko baramenya mu gihugu cy'u Burundi none ibyo bintu bagumaye bikorera iki nibareke bareke gukorera umugambwe bari kuvuga ngo bakore inyungu z'umugambwe abone niko ariko akorera igihugu ibyo bazokora nabi kujya nabo baba bavuga yuko hari intwaro zabaye mbi nabo niko biguma bivugwa ko hari intwaro mbi kandi rero igihugu cy'ubuntu cyangwa icyitwa ni intwaro mbi kuko nta ntwaro ifite igaturonka izigama abanyagihugu uko biri
igo ari mu Burundi ati iyo mvugo irababaje mu gihe n'abari ku butegetsi babaye mu buhungiro kandi leta y'u Burundi ikabaha ibibazo bya leta
yafashe ingingo byihuti huti kandi nawe acayibaza yuko ariko arasigurira abantu b'ibigugu batazi ibijyanye n'indero ingene bigenda turabye ingene yagiye aragerageza kwisigura yavuga ngo ubwa mbere ibibazo ngo nibashe biga ngo muri rya sisteme yahariye ngo muri Tanzania ngo hanyuma ngo bazoca baraba ngo banganishe ayo madiplome none ko abivuga uko de isisteme bo baba barizemo bashika aho bakora ibibazo bya leta ntibuvuga ko ari sisiteme y'u Burundi none wumva nk'umuntu yari ageze dufate nk'umwaka w'icyenda kubwira ko atatora rya sisiteme yabahariye wumva adosha asubira guhera mu wakangahe none kibaho gutakaza ya myaka cyane none ibyo bigira mbe ni ibintu bihagize cyane apfuma avuga yuko igihugu cy'u Burundi gikenye ata amafaranga bafite ko kugira ngo barungikire abo bantu b'impunzi mbe hasitere yemeye ikabemera ko ari impunzi ni ukuvuga yuko icyo kintu cy'impunzi wumva umenga ni igitutsi n'ibihugu byarutura birakira impunzi kandi bikabafata neza ni ukuvuga yuko ajya na pacte internationale bagiye barasinya ntibemera yuko impunzi imaze kwitwa impunzi itegereza guca ikingigo bo babantu badutwara benshi ntibabaye impunzi ibyo byo nibaza yuko boza barabireka bakareka kuza barasuzugura bakiba ntibibuke nabo nyine ibyo banyemo uwo mushikiranganditse amaze kumva yuko ari umuntu akunze kuza arasuzugura abantu kanenga igihugu atwara ni igihugu cy'abantu b'impunzi hanyuma ikindi nacyo kibabaje yavuze ngo guco bahungiye ngo nikikiriho ngo nibatahuke mbe bari bagize yuko bakirondera abantu mu mitahe ngo bahakanye imanda mbe bari bagize yuko duhimana kigifise amafoto y'abantu data ngo bagirizwa ngo baragiye ngo mu myiyereko yo kwiyamiriza ikiringo mbe aba bantu birirwa barasombwa bagasombwa n'imbonerakure bagasumba nabo muri dokimana bera rangiwe yuko ivyo byose ari bintu bitera umutima mubi abanyagihugu
igo arongera akavuga ati leta nihagarike gutoteza abo bitavuga rumwe mu guhagarika ingingo zibacinyiza
kuko umukuru wiyo ari se barundi biriko mu masengesho bakavuga ngo imana ngo twashize imana imbere imana ikintu cyose cyane umukuru ivuga ngo mana data mushobora byose ndeyo jambo nuko pa kuri ivuga uko nyine batashyiramo nibare kuri bavuge bati ko nakari batsinzwe muri ibyo bintu bijyanye n'ibiringo bakavuga neza yuko kurya kiringo bari kubaragwanya cyari kiringo kidaciye mu mategeko nibarahamagara abarundi bose bati gushika ubu ntihagire umuntu n'umwe w'imbonerakure cyangwa muri dokimanasi tutosubira kumva ariko arahagarika umuntu wamuhoriye icyanke biringo kandi umukuru w'igihugu yobivuga turazi neza ko byokunda twagomba tubibutse mu 1996 igihe majoro petero we yashitse ku gihugu abantu bari bamaze kwigira abasura ivu bigira basanze sheke none kujya gihe buyo ntiyavuze ijambo rimwe ati sinzi usubiye kubona umuntu n'umwe abo iyo migani yacu izimangana hari umuntu yasubiye kubikora ibyo bintu nawe nyine nabivuge rero noneho niyo amahoro n'umutekano byashika impunzi ngira baribuka yuko nyangoma niwe yageze kuvuga ati 1993 impunzi ahubwo ntifiriye turaza kumva ibyo nyine zarabonye ko amahoro yamaze gusasagara mu gihugu bo nyine bashi baguma bitahukana rero si ngombwa ngo leta y'u Burundi ngo abarijya kubacunga bo nyine amahoro yo barayumva kigali yo cyatumye bagenda nico cyose gituma bagaruka babonye amahoro yasasagaye mu Burundi nani ibyo nabyo byo kuza baravuga mwe nuko cyane baza ko ariyo ngenda ari ingendo mbi cyane yo gukora mu biseba abantu kumva umuntu avuga ngo ico bahuye ngo nikikiru kamwe ngari abari muri business yindi nibaza ko iyo ngendo yo yireka hanyuma ngaca ntiraheza nsaba ugwaruka bene wacu ibi bintu bari kubarakorera abarundi ngo nuko badasangiye imigambi ngo nuko bagwanije ikingo bamenye neza yuko ngo nze kubivuga aha dogere igihe amahoro agaruke umuntu yisha abantu amaramare kandi none tuba no kuvunika ibi navyo byo kuvuga ngo impunzi niragombe babireke aho twogera tukaraba umugambo kivuye mu ishyamba abantu baje bigira basura ivu babona yuko umenga nibakibirengeye ntibakogwako ngira umwe muzi tuza kuraba mu izo mpunzi ziri hanze tusanga harimo abantu bari mu uwo mugambo kandi bari bakomeye nabo nyene bigenze kuba bica bagaki ubu nawe rero ariko arabikora namenye ko nawe nyene uno munsi njye nawe nyene yoba impunzi
rero munsi ari mu Burundi asaba leta ko aho gufata ingingo nk'iyo yofatanya abona ingingo zotuma bahunze babona ko umutekano uriho wotuma bahunguka
kubyukuri ni ingendo igayitse cyane iteye isoni n'akamaramaza kumva iyo mvugo y'umushikiranganje ni imvugo iteye isoni n'agahinda kanatsinda uri kurumva hirya no hino urumva ko batahora babanabikora ariko rero ubwo ni umuntu mbere z'ukugomba gutahukana impunzi ku ngufu ariko ibyo amase ya kera ntagiho mu rutaro kuko uri kuraraba amabe akorwa mu Burundi abarundi bose barayabona rero simbona yuko boshaka gutahukana abantu ku nguvu kumbo z'uko babona yuko igihugu cy'u Burundi ubuzima abarundi babayemo n'ubuzima buteye isoni n'akamaramaza rero kubyukuri iyo ngendo nihagarara kuko ntayizoshika kuko bareke kwitoza utunyoni niri batorere umuti impamvu batumye bahunga igihugu hama babone gutahuka bishire bizane mu byabo no mu bantu iyo ngendo rero nihagarare kuko ntacyo ijeje kungura abacanke bari
Marike ari mu Burundi we abona ko ivyo umushikiranganje w'indero yavuze ari byo atugutwara ibibazo muri Tanzania byotwara uburyo leta
mutwamake uko kugira abantu zindi mbura ko bose bahuka kora mu gihugu ari amahoro umutekano mutahuka bakakora ibibazo zindi mu Burundi isinzi imana uko imbere isinzi imana yabasuko nyene none isinzi imana yabasuko nyene urabona usura bukuntu bakote kwa sabiye n'ibyo bikore isuri ni kama n'indikenda kuko cyo ngudaba yuko ni mu Burundi bari kora kugira kama n'indikenda ivyo sobora bari bakabiraba kandi atuma abantu bo ngo bari impunzi
Hector ari muri Kenya ati ivyo biri mu rukurikirane rwo gutoteza impunzi
umwana w'umurundi ari mu kambi y'impunzi yarahunze agumana agateka agumana icubahiro nk'umurundi hama nkongera nkabifata nko muri rwa rukurikirane rwa CNDD-FDD rwo gutoteza impunzi yo muri Tanzania ntako leta y'u Burundi itakoze kugira impunzi ziri muri Tanzania zitotezwe kugira zitahe ku nguvu ibi rero nabyo nyine bijya muri urwo rukurikirane kubera ko numutima mubi nubukozi bw'ikibi bwa leta ya SNDFDD yagombye gukoresha yibatangurishyira hana abana bahungiye muri Tanzania kugira baruhe cyangwa nyine barushe mu buryo bwinshi butandukanye nk'ubwo yacishijemo mukuruhisha izo mpunzi bikunda kugira zitahe. Ariko rero leta ya SNDFDD yarekwiye kwibuka ko umwana yahunze agumana agateka nk'umurundi. Hama ugiye kuraba ukuntu bafata ingingo bongera bisubira ko birerekana ko na leta ijuragirika umenga ntizi ibyirimwo. Mu mwaka uheze yayemeye ko ibyo bibazo bazobirungika. Ariko nk'ubu unye basofata iyo ngingo yuko batazobirungika atansiguro n'imwe iboneka atansiguro n'imwe yumvikana bashobora gutanga. Ni ibintu bibabaje cyane. Leta ya SNDFDD yakwiye kwikubita agashi kamereka kwimara amaza ugomba guhunyanga amategeko kuko ibyo byerekana isura mbi mu ntwaro, byerekana isura mbi ku gihugu cy'u Burundi. Nibyo leta ya SNDFDD irakorana cyane na leta ya Tanzania mu gutoteza impunzi. Ariko iyo leta nyine y'u Burundi yarikwiye kumenya ko ibyo bikurikiranwa n'amakungu hama bakabikisha mu ijisho. Ayeje bizavyekana ko mu Burundi amategeko y'amahunyangwa gateka kazina muntu kama gahunyangwa. Kubwanje rero n'ingingo ibabaje cyane, yababaje cyane cyane gose kuko umenga niyo leta ntiyitayeho igisata c'indero muri rusange mu gihugu cy'u Burundi. Ubundi bwo umwana yahunze hanze aguma ari umwana w'igihugu ategeza gukurikiranwa mu bisata byose n'igisata c'indero kirimwo. Birababaje cyane rero sinzi nta byizigiro byinshi bigiye mfite yuko leta y'u Burundi isubira kugira ibirungike kubera ko iyo leta namaze kubona ukuntu ikora ukuntu nyanga agateka zina muntu nije rero yabishyize mu bukozi bw'ikibi bundi isanzwe ikorera Abarundi.
Uzikintu cyose cyatumusinzika ibyo bintu byose Imana ikabikukiza ukagumuri wa Burundi abansi shavuriniga bakagutega icobo Imana ikagutega icanzo ukagumusera imbere baheka n'imisaya
ikiganiro ni ndafise ijambo naco kibandaniriza kuri Vanessa ni mu Rwanda ati iyo ngingo iragoye gutahura mu gihe leta yategerezwa kuba umuvyeyi wa bose
ni nkaza yuko ari kintu kigoye gutahura nibo bakwiye kuba ku Burundi nibo bakwiye gufasha abo bana nkuko bavuga ko ari bo Burundi bwejo bakabafasha mu kubateza imbere mu kubigisha aho baherereye hose niko kubaka igihugu none niwe wari ko barafatanya n'abandi mu kugisambura nta bitandukaniye no gucisha igihugu urinzi uvuga yuko umwana w'i Burundi bwejo yanse kumwigisha yanse kumufasha gutera imbere nta batandukaniye n'abashaka gutembagaza igihugu cy'u Burundi bakagishyira hasi n'ukuri ibintu imaze kurengera Abarundi imaze kuturengera twarumiwe ko bavuga ko mu Burundi bashaka kubwubaka bakabuteza imbere iryo terambere rizova hehe mu gihe abana b'u Burundi batari ko bariga batari ko barabafasha mu gutera imbere mu kwiga mu kubaforma mu mutwe bakagira ico babigishije bakamenya hanyuma bakatuza gufasha ico gihugu ejo n'ejo bundi bakagihagurutsa bakakigira igihugu nyagihugu n'ukuri n'ibintu nibaza yuko aba bakuru bavuga ngo bafashije igihugu bakabitwereka ku ndero y'abana b'igihugu bicaye bakaraba neza niyo biri ko barasinya igihugu cy'u Burundi no heza mvuga ngo uwo mubyeyi Sebarundi Perezida Evariste ahaguruke abirabe neza hamayite kubana b'igihugu.
Najibe ari mu Burundi ati iyo ngingo yerekana ishaka rya leta ryo guhungura impunzi ku nguvu.
Irimo gukurikirana rwa leta y'u Burundi aho haheze imyaka ikaba ishaka guhungura izo mpunzi ku nguvu nkabyita nk'igitutu kindi leta ishaka gushyira kuri izo mpunzi idarekeho zidatashe ngo zizire mu gihugu cyazo ko leta itabyemera cyane ko n'abana babo ariko bariga leta itabitayeho njyewe mu kwaka nkabona ko biri muri urwo rukurikirane rwo kotsa igitutu impunzi zahunze kugira barabe zihunguke kuko mwazishije gusize gusa ndetse leta burundi ikoranye na leta ya Tanzania baragize ibishoboka byose baratera ubwo impunzi baratereka ko mu gihugu cya Tanzania nta kibazo gifite ariko ko gikwiye guhunguka bigasubira mu gihugu cyacu ariko kandi nkavuga nti impunzi yahunze hariho amateka yigenga kandi ikindi nacyo umuntu iyo amaze guhunga umutima we ukaba utaratekana cyari kizere kagiriza ko umunsi gitutu kugira ahunguke kuko nk'abantu twagiye tuba mu buhungiro ubuhungiro ari buryoshye na bukebuke nta na bukebuke iyo umuntu yabona amaze gutekana umutima akabona ingorane ahurira mu buhungiro nta wenda kumunsi gitutu niba byisabira kugira asubire mu gihugu cyamubyaye nkavuga nti leta niyirabe ireke gutwarwa n'agashavu ariko ikurikiza amategeko mpuzamakungu ikindi nacyo igerageze igarukane umutekano watakaye mu Burundi igarukane ituze rimaze kugaruka guhunguka bizizana
Axel ali muri Zambia nawe ati ubu nugwanko leta iriko yereka abahunze igihugu
leta kuba yahagutangira ibibazo ku bantu bari mu nkambi yo muri Tanzania nasanzwe na leta yashikwiye kuyumvira kuko nubwo bari mu mahanga cyangwa bari mu nkambi z'impunzi aracyari abenegihugu ahubwo leta irakwiye kugenda igakora ahubwo ikabafasha muribazo byonyine ibibazo byonyine ndetse n'ibindi byose byerekeye ishuri ikabafasha kuko bari mu mahanga bafite igituma bahunze ntibitwaye uko ntibindi bagize ahubwo icyo yakora yobere ku rukundo kugira n'abo bantu bashobora no kugira no gusubira mu ngo zabo hanyuma kuba yose ifata ingingo yo kutabarungikira ibibazo ibyo ndibaza iyo si solisiyo ntibaho umva n'ibintu nyine kagira n'ibintu ibahane nubwo kandi no kubereka urwanko nyine rurengeje nk'uko bavuga yuko atari abarundi kubabwira ko atari abarundi
Nizari mu Burundi ati iyo mvugo y'umushikiranganji mu gusigura iyo ngingo ntibereye
umushikiranganji w'indero nibaza yuko kubwanje sinibaza yuko ibi bintu ariko abivuga nawe iyo aba yari ibarutse akaba afise ibibondo kandi akaba azirikana neza ko aba bana bahunze ari abana b'igihugu ari abana b'u Burundi bifuza kazoza bifuza kugera mu bigero bifuza kuja muri ico kibanza mu mushikiranganji nyine uwo munsi arimwo birababaje cyane birateye agahinda kubona nawe ari mu bantu batumirira ko ibibazo biza gukorwa n'abo bana b'impunzi babanje gushika hano mu gihugu birababaje mbega uko kuntu babatuma ko agasakisaki aho barazi ko mu mitima yabo nk'umushikiranganji koko ni umubyeyi n'umurezi nibaze yuko afite n'ibibondo uwo munsi ahoye kubwa abantu n'imana mu mutima wiwe arazirikana neza ko ari urukundo bakunze izo mpunzi kugira ngo baze bakorere ibibazo ngaha mu Burundi ni bande bangahe bahungutse bakagenda mazima yongo ariko kinibaza ko ejo nibaza ayo majambo avuga izo disikuru ejo nizumviriza n'umwana wiwe kakihari muri ayo mabanga arimo uwo munsi kuba uwo munsi nibaza ko ari nk'ugushinyaguriza izo mpunzi abana b'igihugu bari hanze y'igihugu cyabo ariko atari ku bwabo ari ku bwaba nyine afite n'itegeko ry'intwaro mbi ishaka guhonya abantu badasanga ibyiyumviro nabo kandi ibyiyumviro bibi nayo izo bagera mu mahanga ntimarira imana nawe umubyeyi murezi yumve ko tukamera mu coze ikibi
Nizara arerekana kandi ko n'abasanzwe biga mu gihugu batitaweho na leta
nibaza yuko icyo kibazo bakibaha bakagikora aho bari hama kubona yuko avuga ngo yoba yarashitse mu ntara zose cyangwa amashuri yose ngo arabe ngo bagakurikirana ni hake cyane rwose mbega hose abanyeshuri bicara hasi ugasanga ariko nawe ko yize hose arahazi havuze ikihugu ngo abana b'igihugu usanga atonda kamara masaha arenze abiri ariko biganye na masaha atanu yicaye hasi ku isima umwana mu wa mbere mu wa kabiri iyo hirwa ndabifata neza yongera bibone ku rubaho birababaje birababaje mu Burundi ndajyaga hari mu kandi ariko kino remesha izo mpunzi ziri mu kayi Tanzania na bitorohewe n'abakirirwa barabimwa ibyo bibazo ngo nurose ako kanya ko kwiga yiki bari bikoreye isuku kuba bari ngaho baratotezwa na Tanzania ku mategeko y'igihugu cyitwa ngo carayibarutse ariko turabasabira Imana izotinda ngira ngo yishure hasigaye nibaza ko kumushikira nganje izo mvugo n'imvugo z'umukuru muganga usengeje n'imvugo z'abo bantu bamaze kwigira rwanda ashoboye mu gihugu cyacu cy'uburundi avuga rikijyana.
Felice ari muri Sudani y'epfo ati nuko abubu byavuzwe ku mugaragaro kuko n'ubundi intwara CNDD-FDD itahora irungika ibyo bibazo
bitangaje na cyane cyane ku mpunzi agira umunsi naho nkitwa impunzi narabaye impunzi ariko kandi naho nkitwa impunzi yemewe n'amategeko niyo ndinda impunzi narahunze intwaro mbi zateye ubukene bituma nanjye nisanga nkenye amanjya kurondera kuba uwo mushyikiranganje undero yarayamenyesheje ko ata bibazo bya leta bidasubira kurungishirwa abana baba mu makambi y'impunzi nta bishasha 2017 twadushyize mu nkambi tuhamaze umwaka n'inusu twarayindiye ikibazo kivuye mu gihugu cy'u Burundi kirakibura harakoze ikirenge cyategekanijwe na leta ya Tanzania n'abarimu bari batuyoboye kandi twarasogeje twaritereye imbere impamyabushobozi twarazironse ariko nashaka kubakebura mu ijambo rimwe bareke kwirirwa barafata n'abugwaruka baribuka nabo ko bize mu makambi kandi bize bakora ikibazo cya leta kirungika kivuye mu gihugu cy'u Burundi mugabo bo kuva 2015 ntibigeze biyumvira ko bafite urwaruka inyuma y'u Burundi icyo nshaka kubabaza ntibabaye mu makambi ntibahunze nimba batahunze nta miryango yabo yahunze nta kibazo cyakorerwa mu makambi y'impunzi nta kibazo cyarungikwa na leta kigakorwa mu makambi y'impunzi nibareke gukinyiriza agakeka ka muntu nibareke izo violence baguma bakora umuntu bamufata hariya na hariya bagerageza gufata ikiremwamuntu nk'igikoko biyumvire ko turi abantu nibabireke nibabiheze ariko nanone nta nicyo byungura barabigira uko babibonye barani bishomera ari byinshi n'amasugwaruka ruciyagaze koga ngo gwironderera ubuzima ndabona ko byayangaye nta buzi bwo muri leta noneho barabitangaje mu ijambo rimwe barabyivugiye ahubwo ndatangara n'ingene batugara amashuri yose ko barabivuze ko atakazi afite ko gutanga nta mpamvu rero zo kurekera ugwaruka ujya konona imicaye yazo nivuga amashuri batumeje kuvuga aya mashuri.
Felice ati kwigisha neza abana b'Abarundi abahunze n'abatahunze byari bikwiye gushyirwa imbere na leta kugira ugwaruka rutegurirwe kazoza keza
kuba hirya y'ibyo bari baraye babyemeye ko bazokirungika ubu bakaba bisubiye ku mbega iyo leta yoyo ngari kugwaruka gwaruka natwe turagiye gukanura tukabona ko leta yatwanze kuva hasi gushyika hejuru tukabona ko leta yanze igihugu bariye bahaze n'umutekano batagishaka kugira icyo bamaze ahubwo bashaka kuguma bajya ego ibyo turakwiye gukanura kabisa tukabona kure ikaba inyishu y'ibibazo bimwe bimwe twibaza ntitubironkere inyishu ariko unajya ngo bagenda baravugana ariko turagenda turatoramo inyishu ugaruka ni guhishira inyuma y'igihugu nibareka kubigisha nibareka kurukurikirana mugaba akarukenera ngo ruhunguke ruzohunguka nike uzozana niki mu gihe leta itiyumviye kurukurikirana itiyumviye kuruha icyo kibazo bazoshika kuki bazoshikira hehe ko bakeneye hirya yaje ngo bahunguke nanone barabiberetse kuva kera buri mpunzi ukamara kwicirwa mu makambi atashuzira leta iyo wahungiyemo ikuzi ukicwa ntihagire ibikurikirana we leta y'u Burundi n'umunsi usigaye bakakegeze uravugire ejo ukisubiramo emwe baruka namwe murakwiye guhaguruka mukabona leta yaratwihakanye Burundi bwarihakanye ugwaruka umunsi ugaruka gwarangaye nta kazi abize bari mu gihugu n'ibishomeri ubu cyangwa ujya umugambi wiwe ni ukwicwa ni ukuburagizwa niba ntureke niba tureke.
kiganiro ndafisi jambo aneho kigarukiye cyashimikiye kuvyamenyeshejwe n'umushikanganje w'indero ko leta y'u Burundi tazo kwigera irumwe ikibazo bya leta mu mashure ari mu makambi y'impunzi hariya muri Tanzania. Ugwaruka waneguye iyo ngingo abandi bavuga ko atagishasha izanye kuko iyo leta nyene atabibazo yari bwigere irungikayo kuva mu mwaka w'2015. Ndabashimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi, ndabifurije kuranirwa naho kuri ndisango mu kiganiro ndafite ijambo cy'ugwaruka.
Chari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.